Mwitangazo mushikanganje jeje rwamagara y'abantu mu Burundi yasohoye avuga ko iryo sekeza rizobera ku mitumba yose igize Burundi abazokora ikorwa cyo gucandaga bazoca kunzu kunzu no mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'amashengero amasoko ibituro by'imiduga yunguruza abantu n'ibintu n'ahandi muganga Sivinze Imana yabitangarije ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura anavuga berekewe n'iri sekeza n'imiti zotangwa
kuva ku mwana kivuka gushika ku mwana w'imyaka 7 bazoronswa amama y'urucanco rw'ubukangwe kuva ku mwana afisa amezi 6 gushika ku mwana w'amezi 59 bazoronswa amama ya vitamine A akinga indwara y'uruhumyi kuva ku mwana afisa umwaka 1 gushika ku ufisa imyaka 7 bazoronswa ikinini cha albendazole gikinga inzoka zo munda twakire neza rero abacandaga bazoca mu mihani wacu ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida buboneye hakajyo ko guhamagarira abavyeyi bose kwitabira iryo sekeza kugira dukingira abana bacu indwara y'ubukangwe uruhumyi n'inzoka zo munda
igikorwa nk'iki gitekanijwe mu ntara zitandukanye umuvyeyi wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero arashima ko leta yiyumvira iryo sekeza ikimuhimbara kurusha ariko nuko abatanga izo ncanco bazishikira ku mihana yashimye ko umwidondoro wiwe utamenyekana tumuha agatazirano ka Mariane na Ntore
yego burya buryo ni burabereye cyane kuko hariho n'umuntu ashobora kuvuga ati jewe hakunsiba ku gikorwa nari nateguye mfuma nsiba n'umwana kumucandagisha kabije byo guca kunzu kunzu nta mwana numwe bazosimba
mugenzi we speciose baregeya nawe nyene biramushimisha atangura tubwira kamaro k'incanco akitanga kwa karorero ku ruvyaro rwiwe
kubera ko abana banje ndabakingiza izo ngwara ntazo ndashobora kubona ku maso kuyanje ariko ndavyumva ko baba bazanye umwana yagwaye agasama kwa muganga bakamuvura ariko jewe mu muryango wanje sindashobora kubibonamo kubera ko ndabakingiza uko bitegekanijwe Oya ni byiza cyane kuko hari abantu benshi badacandagisha abana bivanye n'ubukene baba barimo ati si ni naje gucandagisha mwana sindi buronke cyo ngaburira abana ngiye gucingero
Yuriyanda yahoze wo mu ntara ya Gitega wanejerejwe no kubona urucanjo ruri ko rutangwa ku buntu yaganiye n'ijwi rya Amerika ari ku murwa mukuru wa politike kuri uyu wa kane ku muhingamo
Nitworeka kuri kenguruka kwe turarishima na leta turayishimira kubera yame itwamira uhande kuko ubwo rucanjo tururonka ku bwa leta kubgiwacu nta nuko tworonka
ahamagarira abandi bavyeyi kwitabira iryo sekeza n'ibindi bikorwa byo gukingiza abana
mpanura n'abandi bakenyezi nkanje nibitabe iryo canco kuko ni sekeza ry'abana nikazoza k'abana bacu kuko ufise umwana akamugara wari ufise ingene bo mukingira ntuburuguruka neza mu mutwe
nataka keme w'igitega nyene wafata abadakingiza abana babo nk'abantu basizwe n'amajambere
ntabwo n'abandi bose abandi bavyeyi bose bavyaye nibabishire mu ngiro nyene babandanye gucandagisha abana babo twese nabiwa turabyitwararika gose gucandagisha abana ahubwo hariho n'ababashaka kubigaya mugatwe benshi barabyemera atari utarasigwa n'amajambere twese turabyemera
iryo sekeza rigira kabiri rije rikurikira iryo mu kwa gatandatu uyu mwaka muganga Nzeyimana twarabushikanganje bw'amagara y'abantu asigura igituma hakomeje gucandaga abana
twisunze indinganizo mpuzamakungu yo kurandurana n'imizi imigeri iteye indwara y'ubukangwe hategerezwa gutunganywa amasekeza 3
umukenyezi na Ntore wo mu Cibitoke avuga ko ari ingingo nziza ku miryango n'igihugu
ego cyane birabereye kuko bashobora kubamwo abatari bacandagishije abana babo donk umwanya wa mbere hama ububwira kabiri nabo bagaca baronka akajya ko gucandagisha ibibondo byabo hama gucyo bakaba bariko bararandurana n'imizi ingwara z'ivyaduka zishobora gufata abana ikivunga
abagabo nabo bashima kubona abajeje intwaro ku nzego z'ibanze baragishijwe inama mu irangurwa ry'iryo sekeza baganiriye n'ijwi rya Amerika bari mu ntara ya Rumonge mu manuko bishe uburengero
ibikorwa baraje barabimenyesha umukuru w'umutumba nawe nyine atubirwa mu nyigisho zavyo ariko kugira umwana akagira neza urakubyitse kibyo twifise ingaruka nziza ku mwana wawe tubavye kugira abeho neza nawe leta iki ikagira kigoro kugira ishobore kudufashiza aba bana bagiye bwa buzima kwifuza ko abo babo none bomba kureka kubigererwa gute
mu ntango z'ukwa gatatu ubushikanganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ko ingwara y'ubukangwe yasubiye kwibonekeza mu gihugu ni nyuma y'imyaka 30 ata muntu wayigwaye mu Burundi nk'uko byemejwe na OMS igisata cyawo ni cyita amagara y'abantu muri uko kwezi leta yatangaje ko hari kiza cy'ingwara y'ubukangwe mu gihugu mu kwa gatandatu abana bababaye 3 million nibo bari baronkejwe incanco ubabitezwe ntibaratangazwa uko bangana eroje uri kaneza iryo rya Amerika.